mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho kuri rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi umunsi wahariwe amakomine ntuvugwaho rumwe.
Nta mategeko akwiye hari cadre juridique yo gushyigikira politiki.
Ibi byabindi byo kugenda gusanga abantu mutwagiye turicara ngo bararya baranywa baragira gute ngo barahura bivukira baricara bagaca bamanuka.
Uwo ni Faustin Ndikumana uyobora ishyirahamwe Parisem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo. Ibishikirizwa n'urongoye ishyirahamwe Parisem biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntahirage.
Kwa yuko hariho itegeko rya Prezida ritegeka uwo munsi ubaho. Uyu munsi aho indongozi za komine zikoranya abavuka komine bose n'abenegihugu bagashyikirizwa raporo y'ibintu byaranguwe byose ingene bimeze kugira ngo basuzumire hamwe ibyagenze neza, ibyagenze nabi.
Iyo nkuru kimwe n'izindi zirimo ibibazo abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahura nabyo turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri isaha reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho ishyirahamwe Parisem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo ritashyigikiye ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'amakomine mu Burundi. Faustin Ndikumana uyobora iryo shyirahamwe avuga ko uwo munsi mukuru ari uwo gusesagura ubutunzi bw'amakomine, ariko muri leta bo siko babibona. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Gushiraho uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi ntibyari bibi nk'uko uburongoye iryo shyirahamwe Parseme yabibwiye Ijwi rya Amerika. Uwarongoye iryo shyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo akabona ko intumbero ihabwa uwo munsi atari yo yari ikwiriye. Faustin Ndikumana akabonera urugohe abatunganya uwo munsi.
Amatariki nk'ayo abatanga akagiho kuyumvira ingorane ziba zihanze ibyo bisata ingene biba byifashe. Hari ingorane zifatiye ingene ugushaka kungana mu kubishyira mu ngiro n'ingene hejuru mu maministeri babikontura babikurikirana icyo bitakubwirazi. Ni ukuvuga usanga hari amakomite menshi abiraba ugasanga umengo ingufu zirasanzaye, ugasanga hari amaministeri abiri yamara ikaraniganira ibyo bintu. Wewe umwe ari umuministeri w'intwara hagati mu gihugu uje w'iterambere ry'amakomine, hagashyira ngo n'indi minisiteri bijyanye na desantralizasiyo, hahura iy'amaterambere ry'amakomine yindi ari intwara y'igihugu, mugabe bikaguma mu ngo byose biko biranigana gukurikirana ivyo bintu.
Faustin Ndikumana afite ikindi anegura uwo munsi mukuru w'amakomine mu Burundi, harimwo ko atakindi ubugamije atari uko abawitaba babagiye kwisangira urukanyu.
Ikindi nta mategeko akwiye hari cadre juridique yo gushyigikira iyo politiki. Ibi byabindi byo kugenda gusanga abantu ngo twagiye turicara ngo bararya baranywa baragira gute ngo barahura bivukira baricara bagaca bamanuka.
Ibishikirizwa n'uburongo ishyirahamwe Parseme biriyamirizwa n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu Terence Ntahirage, akavuga ko uwo munsi wahariwe amakomine ushingwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Atanga insiguro ku bavuga ko uwo munsi utisunze amategeko.
Nibaza yuko ndavuga ibyo bintu birarihenda cyane kuvaho hagiyeho leta shasha ejo bundi. Murabizi yuko hariho ibisasa bimwe bimwe byavuye mu bushikiranganji bw'ishyirahamwe ry'amakomine byimukira mu bushikiranganji biyo hagati mu gihugu n'igisa gukunda igihugu bucabura nahindura n'izina bukaba bwitwa ubushikiranganji mu gihe intwari hagati mu gihugu n'igisa gukunda igihugu n'iterambere ry'abenegihugu. Ariko bituma byabisaka byose n'iterambere ry'amakomine byimutse bisanga igafunika cyose cyarimutse nacake gacitwa mikrokrediya cyimutse byose biri muri interiyeri. Sinuma yari abantu bari twakiranye ibintu bavuga yuko hari ukwihera, nta kibazo kihari, nta na kimwe n'amategeko agenga ubushikiranganji bubiri mashasha vuba cyane yagiye gusohoka kibaza yuko nibaza ababivuze ngira nti babivuze ari byo nibaza nko kwabaye kwihenda cyane kuko atari uko bimeze.
Uwo mutegetsi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yagize n'icyo avuze kubibaza ko imvukira zo muri ayo makomine atakindi ziba zigiye gukora atari ugusangira umunezero yabwiye Ijwi rya Amerika uciye umunsi w'amakomine ubugamije.
Kubera yuko hariho itegeko rya Prezida ritegeka uwo munsi ubaho, uti mbega uwo munsi ukuri ugamije iki, hakorwa iki, mwisewa ya prezida vya tomo yeneza icho musigura ni icho gamije ugamele ni musi aho ndongo ni za komine zikoranya alavuka komine vosu na wene gihugu zika shikizwa raporo hili rujara nguwe vyo singene vimeze kukirango wa suzu mire hamwe ijagenze neza ijagenze na wii zara gweni vitara goye kukirango na wii jago ranyeli kosogwe ijako zwe kugira zingupu kare kugira vigeneza kurusha hanyuma kandi kugira ngo bace baraba bashimira n'abagize uruhara mu guteza imbere ikomine yabo hanyuma bongere bace bapanga n'imigambi y'umwaka ukurikira muntu no guteza imbere ikomine
uwo munsi w'amakomine uno mwaka ugize gatanu himbazwa kuvushinzwe kuri ndugerekerezo rya kane ukwezi k'umunani umwaka wa 2018 ukaba wahimbajwe mu makomine yose y'u Burundi kuko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tuve i Bujumbura tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho imiryango yita ku bagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu muri Kivu ya Majepfo ivuga ko ihezwa n'akato bahabwa mu miryango n'abaturanyi bituma benshi muri bo bahitamo kubicejeka bityo ntibabe bagihawe ubuvuzi bw'ibanze burimo no kubavura indwara zandurira mu bimonano mpuzabitsina babarandujwe n'ababafashe ku ngufu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yasuye ibitaro bya Panzi bifite umwihariko wo kwita no kuvura abahuye n'icyo kibazo maze adutegurira inkuru ikurikira
Intara ya Kivu ya Majyepfo ni imwe muzikomeje kuvuwamo ikibazo cy'abagore ndetse n'abakobwa bafatwa bagasambanwa ku gahato n'abitwaje intwaro kibasiye iburasirazuba bwa Kongo mu bitaro bikuru bya Panzi byo muri iyi ntara ahazwi nko kwa Dr. Mukwege mu mujyi wa Bukavu ni hamwe mu hatangirwa ubufasha ku bahuye n'iryo sanganya imibare twakuye mu buyobozi bwabyo iragaragaza ko kuva mu mezi 12 ashize impuzandengo yabo byakiriye bahuye n'icyo kibazo iri ku bantu 125 buri kwezi icyakora ngo uyu mubare ni uwabakiye baba batinyutse kugaragaza ayo mabi bakorewe bakaganira iryo vuriro ngo bitabweho impamvu baba batinya kwigaragaza zishingiye ahanini ku buryo bafatwa n'imiryango bakomokamo nyuma yo guhura n'izo ngorane hari iwacu y'umuntu yahuye n'iki kibazo ntabakibanye neza nawo mu muryango n'abaturanyi bakibimenya bahita bamwirukana abandi bakamuha akato ibyo rero nanjye nibyo nabanje gutinya ndicecekera kumbe simenye ko ngenda mu burwayi uyu ni umubyeyi w'abana batanu akomoka muri teritwari ya Warungu imwe mu zigize Kivu ya Majyepfo twahisemo kumuhimba kazi na Kamariya numwe mu bo twasanze hakwivuriro yafashwe ku ngufu n'abantu bitwaje intwaro mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo yari kumwe na bagenzi be bandi batandatu bagiye gushaka ibitunga imiryango yabo abamusambanyije ku gahato bamuteye inda ndetse banamwanduza virusi itera sida ariko iyi ndwara yo yagaragaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kuko nta bundi yari yarigeze ajya kwa muganga kuva icyo gihe cyose uyu Maria yakomeje kubika iryo banga ariko biranga umugabo warabimenye ibyo yabonaga ku bandi bahuye n'icyo kibazo yanatinyaga ko bimubaho nibyo byaje kumushyikira sinzi umuntu wabibwiye umugabo wanjye kuko nari naririnze kubivuga ariko kibimenya ahisanya ngaburundu yari yaradushatse turi abagore babiri ari njye wa kabiri ankunda cyane ariko kuva ubwo yanyanze yivuye inyuma twari dufitanye abana batanu ndavuga nti Imana yanjye koko nkora iki ubwo mpitamo kuzinga utwanjye nsubira iwacu iyi myitwarire y'abagize umuryango wahuye n'ikibazo muri Kivu ya Majyepfo irimo kugira ingaruka nyinshi zirimo no kumuvutsa ubuvuzi bw'ibanze yakabaye ahabwa bumurinda kwandura zimwe mu ndwara zikomeye zirimo na virusi itera sida watabona kuko abatageze kwa muganga bwana Eric Winans numuza bikorwa gahunda ishinzwe kubakurikirana aha mu bitaro bikuru bya Panzi abenshi mu bagore rero barabigumana muri bo ari nacyo gituma kenshi twakira abo byashyikiye kera usanga umugore yarabitse iryo banga imyaka n'imyaka uko ari nako indwara yandujwe igenda ikura byagira ku rwego rero ajya kwa muganga byakomeye akaba aribwo atwemerera ati ubu hashize imyaka itatu mfashwe ku ngufu uretse ikibazo cy'akato gahabwa bafashwe ku ngufu bakabigaragaza gituma n'undi bibayeho atinya kubivuga imiterere yakunze kubera ibyo byaha nayo irimo gutuma bahohotewe batabona ubuvuzi ndetse n'ubujyanama bubafasha kwiyakira no gukomeza ubuzima hashize amezi hafi agera kuri atatu mu gace ka Wameri muri teritwari ya Mwenga abarwanyi b'umutwe wa Mayimayi ya Kutumba bateye aho hantu basambanya ku gahato abagore barenga 50 mu ruhame imbere y'abagize imiryango yabo gukorera ibyo byabereye ahantu kure ndetse hatagendwa abahuye n'icyo kibazo ntibashoboye kugera hakuru icyifuzo cy'aba bahuye n'ingaruka zo gufatwa ku ngufu n'abitwaje intwaro kikaba ari ukugarura amahoro aho batuye kugira ngo ibyababayeho bidakomeza no kugera ku bandi icyo nifuza ni uko leta yashaka uburyo yageza abashinzwe umutekano hose mu gihugu
kubera ko twebwe ubuzima bwacu aho dutuye buva kugushakisha utiyushyikiye ntushobora kurya kandi nunaguma mu rugo abana bazicwa n'inzara bareba rero uko bagarura umutekano hirya no hino kugira ngo ibi bintu birangire burundu mu gihugu cyacu icyakora nanone bisa naho bikigoranye ko iki kibazo cyarangira burundu na cyane ko hari abagana ibitaro bya panzi barahuye n'izi ngorane zo gufatwa ku ngufu bagatunga agatoki abashinzwe umutekano ba leta kuko aribo babibakoreye benshi mu bagana ibyo bitaro hejuru ya 80% baturuka mu bice by'icyaro muri teritwari za Uvira Karehe na Warungu ubuyobozi bw'ibyo bitaro ariko buvuga ko ibi bidasobanuye ko ariho iki kibazo kiganje gusa ahubwo ko aribo batuye ahantu haborohera kugera kuri rivuriro Demistocre Mutijima Ijwi rya Amerika ipanze muri Kivu y'Amajyepfo
arakoze umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima mu Burundi umusozi ungana n'amahegitari hafi 4 waramanyutse uva muri komine Giteranyi ntara ya Muyinga wihomeka mu gihugu cy'u Rwanda ibyo ngo byatewe n'imyuzure y'imvura yaguye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Diane Ndonse mu ntara ya Muyinga
Uwo musozi upima hafi amahegitari 4 nkuko muntwaro babivuga wasenyiwe n'uruzi Kagera urukura ku nkengera y'imisozi ihanamiye ugo ruzi muri komine Giteranyi ihanura bibe n'u Rwanda uyu numwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Murama wamanyutse atwiganira ingene ugo ruzi rubandanye rusenyura inkombe zago
turabona umengo biguma byimanyurako ni kuvuga ha mu rufundo niho hamanyutse haragenda hafatana n'urufundo rw'u Rwanda nyene ubwo rero haragumaho kuburyo bwo kwikira ko namaguru wigira mu Rwanda ntangorana udashojejwe mu bwato ukagenda namaguru ariko ubu biguma byimanyura akagera akaguma akagenda kwa kondi kaho
umuhinga mu by'ubutare na gataka Charles Bakundukize asigura ico bivako
ni ibintu bisanzwe cyane uruzi rukivuka ruba ari umurongo mugabo uko uruzi rugenda imyaka ihera rugenda rukata makorosi canke ruhindura inzira kenshi rugenda gwimba mu bumanuka canke mu bukika hanyuma ivyo gwimvye ivyo vyondo umuntu yo kwita amasedima hari gihe ingufu z'uruzi zigabanuka uruzi rukabirunda ndahantu hama mu misi kurikira iyo haje nk'imvura nyinshi kwa ruzi rugasura kugira umuvuto ko munini uruzi rwashobora kuza rugashikira hamwe gwarunda vya bintu ntirushoye kuharengana nk'uko ruvyifuza rukaca rubomorera handi buno rugiye hirya hari gice cy'igihugu kiba kigiye kukindi kuko gushika no munsi abantu babona yuko urubi hagati y'ibihugu aba ari ugo ruzi
abanyagihugu basanzwe barangurira imirimo hafi y'uruzi Kagera bavuga ko rubononera indimiro Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Giteranyi ajejwe ubutunzi n'iterambere basoma ingera Jean Bosco avuga ko mu kwezi kwa gatanu guheze imirima y'abanyagihugu yatwawe n'imyuzurira yisuka mu gihugu cy'u Rwanda
uruzi Kagera rwamaze gutwarwa n'amazi haruzura imirima imwe yaragiye mu Rwanda ku buryo ibitegwa by'abenegihugu bimwe biri mu Rwanda bigo y'ukuntu izogaruka
uyu murimyi ari mu bo uruzi Kagera rwatwariye imirima abona ko amatati ashobora kwaduka hagati yiwe n'abanyarwanda
ingorane zirashoboka kuba ahajya ku kindi gihugu none ugiye kuharima uri mu kindi gihugu ni kubaza igituma ugiye kuharima kandi biboneka ko ari hakujyanye none umurundi yimu kirwanda bashaka ntibamwiruka
nubwo biruko amategeko agenga inzuzi avuga ko umuntu asiga imetero 50 hagati yaho arangurira ibikogwa naho uruzi rugarukira cyongeye umuhinga mu bijanye n'ubutare na gataka Charles Bakundukize abona ko atamatati akwiye kuba hagati y'ibihugu kubwa karimbi mugihe hari ubuhinga bwa none bushobora kukagaragaza
hagati y'ibihugu nibaza ko ave ku buhinga bwa none kiriko kiratorega umuti kuko twaraganiye n'abantu bigeze bari uko bari mu mugwi warushinzwe gutunganya iby'imbibi hagati y'u Rwanda canke n'u Burundi ubu uye uruzi ntibakifata yuko uruzi ari go rubibe hagati y'ibihugu uye bakoresha bya byuma bikorana na satellite bagafata amakordone y'urubibe rutandukanya ibihugu naho uruzi go kwimuka ruja ku ruhande canke ku rundi bobo bakeneye kumenya aho urubibe ruri bazokwama bishimikiza ya makordone bafata n'ivyo vyuma bitihenda
ico bikoze inzuzi zigabura ibihugu zoshoboye gukingirwa nkuko uyu muhinga Charles Bakundukize abandanya bivuga
kuvuga ko boshura gutera nk'ibiti bishura gugumya inkombe ntizibomoke canke uruzi ntiruzi bomore ubundi buryo n'uburyo busaba amahera menshi amafaranga menshi kuko byosaba yuko inkombe z'uguruzi bozubakira bakazigumya ku buryo bw'uko naho z'amazi afize umuvuduko ukomeye amazi adashobora kumena ngo arenge inkombe ivyo navyo sinibaza ko muri ibihugu byacu byoshoboka kuko murabona ku buryo bw'amafaranga atari bwinshi
ibijyanye n'umusozi wimuka ukava mu Burundi uja mu Rwanda biramaze kwibonekeza hacuruzi Kanyaru ku ruhande rw'intara ya Ngozi aho byateye amatati hagati y'abanyagihugu bo muri ibyo bihugu uko ari bibiri na bugingo n'ubu atarahera mu ntwaro bavuga ko no muri ino ntara muyinga ari naho byatanguye kwibonekeza mu mwaka w'1960 nahone bikaba byaragoranye ko amatati atorega umuti mu ntara muyinga Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muti none uno munsi tugiye kuganira kubiki. Itegeko ry'umukuru w'igihugu inemerejana akarongaritse 33 rishinga umunsi wahariwe gufatana mu nda mu Burundi. Itomora yuko uwo munsi uhimbazwa kuwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kw'indwi. Kuri uwo munsi wo gufatana mu nda, umurundi wese ahamagarirwa guterera icyo afise amafaranga, ibifungurwa, ivyambagwa n'ibindi. Muri uko gufatana mu nda, hari bica bihabwa abantu n'ikorwa nyene kugira ngo ntivyononekare. Amafaranga nayo agashyirwa muri banki mu ikone yitiriwe uwo munsi wo gufatana mu nda. Mbega none uwo munsi twovuga yuko washinzwe kubera iki? Hari mbo zumvikana zotuma habanza kubaho itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo abarundi bashyigikirane. Ibitangwa nk'intererano yo gufasha abatishoboye byo bizotunganywa gute kugira ngo bishikire ababikwiye by'ukuri. Intererano ubwo ntizihaba ziba nyinshi zikavuna wa murundi yo basanzwe afite amikoro make. Uwo byoshikana haro bicyatanga ntangaruka bizomuzanira. Hoko gwiki kugira ngo uwo munsi wahariwe gufatana mu nda kw'abarundi ushike ku neza y'abarundi bose no kwihangiro ugamije. Ngivyo bimwe mbyo tugiye kugaruka ko abasubiye kuba ikaze. Abatumire rero turi kumwe hano hari Joseph Ndayisenga n'umuyobozi mukuru ajeje gufatana mu nda no gushyigikirana. Joseph ndakuramukije.
Ndabaramukije ranje.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Ubundi turi kumwe ni Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo. Faustin mwaramutse.
Mwaramutse.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Mu gutangura rero ikiganiro nyezina duhere mu bushikiranganji mu buryo bugejwe harimo gufatana mu nda. Kubera iki umunsi wo gufatana mu nda mu Burundi?
Murakoze. Umunsi wo gufatana mu nda kumbure bwabaye uburyo bwo gutunganya neza uwo munsi na yahandi ho murazi ko gufatana mu nda gushyigikirana byamye biri mu bigenga barundi. Muribuka kera ko abarundi ndetse n'ubu barashyigikirana mu bihe byiza cyangwa mu bihe by'ingorane. Abarundi barashyigikirana mu kwitaho abagowe batishoboye, impfubyi, abapfakazi, abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abandi. Abarundi kandi murazi ko barahanindaro uguhita batanamuza atano baramubona mugabo kubera babona ko aba ari mu bihe bigoye bumwiriye ko bakamwakira bakamuhindaro. Niyo migenzo rero myiza yose yahora iranga barundi kumbure itari tunganijwe neza. Dushaka ko abarundi dusubira ko kuko byarabonetse ko hageze igihe iyo migenzo igatituka.
Kugira ngo abarundi bakanguriye gufatana mu nda birakeneye ko babanza gushinga umunsi wahariwe icyo kintu.
Twababwiye yuko gufatana mu nda gushyigikirana byaramyeho. byarambyeho ariko rero uri kuraraba ibihugu byagiye kiracamwo biraboneka yuko nk'umuntu afise ingorane nk'umuntu afise amikoro make nk'umuntu yabuze utwararira gusanga atoze nk'imbere y'ubushikiranganje umushikiranganje amuceka ati narondera umushikiranganje tufise ingorane ziye ati jewe by'ukuri naraye ubusa birumvikana ko ataworeka ko ibintu biguma bigenda gutyo aho umuntu kumbure yoza gufungura ruko arize gushika ibujumbura ko arize kubona n'umushikiranganje
ari cyatitutse rero mu bijanye n'uwo muco mwavuze wa kera wo gufatana mu nda
cyaratitutse kuko uretse na kera cyane nka jewe sindi wa kera goze mugabo twakuze tubona iwacu ikumbure usanga abantu batifashe cyane mugabo ugasanga umubanyi hari utwa fise ivyo rero byose yaragerageza kubujya tawarara ubusa kandi azi ko hari uwundi atashuye kuronka utwa kinjika
cyane nakandi ko kwiyamamaza kumure bari kumutegetsi bagombye kunyuzamo
icyo onyaro n'undi munsi gihe twari mu bigaya mu kiganiro bari ko barabaza umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ibarabajije ibibazo byinshi barabaza ibibazo nkamwe n'ivyo hariho nabandi bavuze ati cyanke no kubera ko Burundi bwashitse mu bukene buzura inzara ariko rero ugiye kuraba nk'ivyo nkuko turiko turabisigura ukaraba no mu byo leta yashinze ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana mu byo ubushikiranganje busabwa ko harimo gutunganya neza ibijyanye no gushyigikirana hagati ya bene igihugu
reka simbire muri paseme umunsi mukuru wo gufatana mu nda mu Burundi ne mu kibumvise kushinzwe mu cyo muzakira gute
jewe numva atacu byari bitwaye kuvuga ati umunsi sinazwe n'umunsi mukuru ni jurune wahari gushyigikirana ibyo ni ibintu bisanzwe gushyiraho umunsi wahari gushyigikirana mugabo icyo jewe ntumva na je ntategera sinumva ko binda guca mu itegeko ntategeko binda gucamo kuko ugufasha umuntu cyangwa gushyigikirana ni mu mutima w'umuntu nuko umuntu yumva ati jewe mfise ikintu nshyigikira uko kandi abarundi gushyigikirana kujya bizafite baravyamye umukene n'ubaracabibandanye genda urabe mu Burundi uko byifashe no munsi usanga mu ngo abantu babaye mu ngo ari benshi abarishyirwa amashuri nabo batabye ni benshi aha anyi solidarite mu Burundi n'ubirahari usanga uri kurahira Minerval uyu usanga ijugurana umuntu usanga uri hiri ikintu uyu barabikora abarundi kujya gutandukanye nama ndiko nabo naje abantu bama baciye ku biro baneva ngo te ndanze ko twamati ko turashigikira abantu batishoboye cyane bafite ingorane igihambaye n'ukumya ati mbega uwo muntu agiye gushyigikirwa muri cadre ndinde n'urya muntu bibaye kubera kuvuga ati ni impfuvyi tugashyigikira impfuvyi tugashyigikira abapfakazi tugashyigikira abatama n'abatamakazi hagomba gufashwa abibimuga abana bo mu ibarabara icyo ni kimwe sivyo hagasaba ikindi urantegera hagasaba niba abakene baje muri no context y'ubukene cyane kuko hari n'abantu bakenye kubera iyi context y'ubukene turimo yavuze uyu aserukira ubushikiranganje aravuga ati ngo kera abantu kera ni kera nyine jisitema uwo kubwira hegitari ku munyagihugu mu 60 imwe niyangana n'ubu nabimuha mu 60 zari hegitari zibiri ku munyagihugu mu 73 yari hegitari ubu tugeze kuri 0.5 hegitari ninge n'ubukene bungana ubu ni 70% hafi y'abakene baba andesu ya dolari
uvuga rero ko iryo tegeko ryo barije kubera ubukene
bwa ni ko ndakubwira 70% bari andesu di state of poverty
ni kuvuga iki mu byo kuvuga yuko ba ari abakene barundi
ni ndo kuva munsi y'idolari wa fatira turiko turavuga ati kirero ushize ijune do solidarite ukavuga ati urayishizeho sinumva inge mvuga ngo ni itegeko risite solidarite urumva naho uvuga uti
abarundi mufashanyo kabasansibiriza karabasansibiriza
ariko mu bushyanganje bavuze yuko kuba bushingwa mu byo bujejwe harimo gutunganya neza ibijyanye no gufatana mu
ubushyikiranganje bwa mbere ho horegiriye rima burafite budget tubuha iyo budget tozwa mu mahera nyine yacu twibwe nyine abarundi abanyene ni waza kugura ibintu bagira ibitanze no bagira iki iyo igihe re twatanze budget y'igihugu leta igashiraho ubushyikiranganje bujejwe solidarite deja twatwabaye solidaire solidarite yambiri bayabaye uko mu bushikiranganje
wamuza mwamaze gufatana mu nda
afashe mu mahera gere twarije rada gihugu kandi ku MP nge ndigenda uvise bwisha ari hameshe none none ugira umurundi wese aratanye ko
gushuko no uvuze gutume uvuze gutumenganisha ibintu kene bivyo bi
je ndiko ari nyene ibintu bitunganje ndo niko byanza kuba bimeze la solidarite ibanza gucu ko nyene kuko zitambije hari abatanu kwe bagize hanyuma habaye bo ubushikiranganje iyo ni kasike yivuze rero uti tugira dusansibiriza abarundi kandi ku byo gufashanya sibyo ni byiza kubasansibiriza kandi basanzwe ba rero kandi basanzwe babikora umuntu kuvuga rero ko hari irindi tegeko kandi ryo gutoza kandi gikubijwe ntatahuwe
ndagaruka
none atahuwe
ndasubiye mu bushyiranganje
mugaruke ari mugaruke
abarundi nk'uko mwabivuze namwe kuva mu ntango bamye bafashanya uno munsi ku bigiye itegeko ubwo se kubera umurundi agatongo wiko afise kandi afise igice cy'iki gitare ubwo se kubera 70% barenga bakinye cyane bari munsi
n'amuzara n'ibishimwe mwese
mu kubera ubukene iryo tegeko ryije
murakoze imbere yo kubigaruka ko icyo kibazo mumbajije Nadira gira ndababaze ico iryo tegeko gishye.
Mega imbere yuko ari cyo gica ico rishiza cyo cyo kiriho.
Ne ico rikiza ni kinini cyo 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 cha dukora niki? Kuvuga tuti ni intango itanguye yo kuringaniza neza ico gikogwa. Turiko turumvikana. Byumvikana rero ko muri kazoza duca tubandanya umwe wese icarose.
Bizohabwa abandi.
Bizohabwa abandi. Ajo tuba twavyise gushigikirana mu kibano. Uzogenda ku mutumba vukako. Uzoje muri karitsi yabamwe canka vukako. Arashobora no kubabona abaribo kuko hariho n'abashobironyera aho nyene ubarabaze gutororokanya intonde z'abatishoboye kuruta abandi. Abo nabo noshaka nkabavuga ahanini n'ababana b'impfuvyi batagira kirera. Nabusanga bageze mu za bukuru nabusanga bagezana ubumuga butandukanye naba bapfakazi
umbe nk'aba bantu baheje amashuri mugabe batararonka ubuzi barimo
oya banyine twoba turiko turabesha ariko rero bivanye nahaba mu kibano kuko ni ntumbero yo mu kibano
iyo nterano izotorezwa ku mutumba ikitangirwa ku mutumba nyine
izotorezwa ku mutumba ibishobora kononekara bizotanyirwa ku mutumba mugabe bitononekara bishobora kubikika bizoja mu makomine bice biguma mu makomine hanyuma ya migwi ishinzwe gukurikirana ingene ibikorwa bigenda abo mu ikomine baca bakorana nabo ku mitumba imitumba yose yerekana abatishoboye kurusha hanyuma rero hakagera igihe babantu bakaza kubagarukira byumvikana ko ushobora gushigikira kuri uyu mutumba mugabo kubera mwagize amahirwe kumbure mukegeranya byinshi cyangwa ugasanga iwanyu haramera kurusha ahandi hari ibishobora gutoja gusahiriza kuyundi mutumba uzoba utaronse mugabo ni iwanyu bizogaruka
hari ingendo ikunze kwibonekeza iyo bagize ngo ngirira urutonde rwabo dufasha cyangwa duha ibintu ugasanga abusanga bacha bagomba gushyira imbere abiwabo cyangwa abo bavukana cyangwa inshuti nibibaza yuko kampinga yanjye gashaka kuja muri ibyo bintu
mubonye abagize umugwi wo ku mutumba mworema nabantu 9 ubugizwe n'umukuru w'umutumba haba harimwo uwaserukiye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo burinye n'ubworoze bazo bari bajya ku mitumba bita abamoniteri haba harimwo ubuduserukira haba hariho abaraba ibijanye n'ibi by'impanuka haba hariho abaserukira amadini haba hariho abaserukira ishyirahamwe kwa ruje hanyuma rero rakunda kuvuga ngo bagengwa nande nibaza ko hari ibibazo bya kera tuzaturagaruka ko inzi ko bashaka ko azora hagiye imana
hanyo harangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro ndagushimira Joseph Ndayisenga nibutse yuko umuyobozi mukuru ajejwe gufatana mu nda no gushyigikirana wakoze kitaba kino kiganiro
murakoze cyane
urakoze reka nshimire kandi Ifosendi Kumana arongoye ishyirahamwe Parseme wakoze kitaba kino kiganiro
kwa mwanda sume na tukini hila nazari tukwazi tanzi
hali kwa hindu ringendo no kushini kwa
hindu kwa hindu shimile mwebe mwese mwado kulikia nye mwani kwa mwani na mwivyanyo na huta
arakoze Jerome Niyonzima utujejeho ikiganiro kwa Nyaburunga hanina hudu soreje ya makuru ya chuo kuri isaha tumeshimile kwa mwadu teza matukui mwari kumwina nge Edir Gwema mkomeza mwujo hirgu na gaunda za radio Ijuguri ya Amerika.